Kirundi Culture amakuru mu Kirundi.
Mudutunge kuri uwo mwanya twarengeje ko ibyuma ntibisezerana twari tugitegura no makuru mu nkundira yabonetse kuri uyu mugoroba ndahere kuri izingingo nkuru nkuru. Inyifato mbi y'abaganga bakorera mu bitaro bya leta bitandukanye iriki ridogegwa na bamwe mu banyagihugu aho ni nk'aba bakomugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bavuga nk'ukuntu batabita iyo babituye bagafatira kubiherutse kuba ku bitaro kwa Harede aho mu gisagara cha Bujumbura nyene aho ari kiziga cari mu buruhukiro cabuzwe irengero mu ntango z'iyindwi hagati aho se NIDH mu gihugu jejwe by'agateka kazi na muntu usaba ko abo byogaragara ko bakoze vyo bohanwa hisunzu amategeko igikorwa cyo kwimura impunzi zavuye muri Repubulika ya Intwaro rusangi ya Kongo bahunze ingwano ziriko zirahabera muri kino gihe cyatanguye kuri uyu wa gatano aho zariko zijanwa mu Ruyigi mu buseruko bw'igihugu kugira bajanwe mu nkambi z'abateshejwe zabo ugwaruka ku Burundi nubwo mu bindi bihugu bya Afrika birasaba ko amaleta yorushigikira mu migambi yago yiterambere mu gushiraho n'ikigega cyo bafashisha aho bakavuga cyane cyane kubura akazi no gutakaza umwizero wa kazoza akaba ari byo bituma ugo rwaruka rushobora kwishora mu ntambara no guhungabanya umutekano murabimenyeye iminsi yose ya gatano tubafitiye inkuru yihalije iby'imico kama inkuru tubashikiriza iminsi yose ya gatano umunsi tuvuga ku kibanza c'indamutso mu kubaho kw'abarundi byose ni muri aya makuru ahagarariwe na Matiya abona Yesu mu buhinga bw'ibyuma iji ni odironkeje imana mukanyi sasido nido
radio indundi culture
nongere ndabahe mwiriwe bamwe mu banyagihugu bo mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura babona ko umuntu yagiye kwa muganga agafatwa nabi inzego zibijejwe zoha n'umuganga yoba yakoze ivyo bamwe mu bayaze na radio indundi kiritire kuri uyu wa gatanu basaba gushumbusha aba bagira ingorane mu bitaro bitandukanye bakemeza ko hari n'abadebukiwe kwitura ibitaro n'amavuriro kugutinya gufatwa nabi aho bahitamo kuja kugura imiti mu mazu y'ubudandarizo bwayo kandi batazi n'indwara baba bagwaye ido nido na Dieudonné niyanzigamiye
amaganga urabye ikintu bakira abantu muri ibi bihe ntabwo babakira nk'abakira abagwayi baje babitura urashobora kujya kwa muganga saa cyenda zikagera utarakira kandi ukabona ntabwo ari ibikorwa byinshi bituma batakira abantu ariko ari ngombwa gusamara
urumva byashitse none bogira urumva ababijejwe nibo boraba uko bobigenza bagirira ikigongwe abahanga urumva iyo ni defu
uraza umuntu wawe wumva ko isaga yapfuye ntumufure ubone ko bamuze kwipfunyene cyangwa umengo kweri ntabwo bitabaye barakwiye amahanga baratombaje kwaramwa akazi bisaba aho bakurikirana
wari imiyaga mibi si byiza nyene umugore uramwakira neza ibyo byose none wewe uyu kwatika umuntu mu nzu ukamufata nabi kare tufata uriya mugabo baragwara ucukuma umwica ko murenga umurengagire wumva ubugize neza
ni byinshi ubona bituma abantu bidoga mbere ndahebye ngiye kugura imiti kuri farumasi nta nawe utanasujyanye ukabipfa kugenda kugura gusa kugira ngo urabe yuko hari icyo byogufasha ukabura uko ubonye ubuzi wiwe barakwiye kumushumbusha kandi leta igakurikirana by'ukuri ukuntu uwo muntu yoba yabuze byumvise yuko hari umuntu yabuze umwana we hari n'ibindi byari byabaye abantu barabura umuntu wabo kandi ni ugira kabi umuntu akibaza n'umuntu yabuze bakamushyira muri moro bigenda gute kugira ngo ajye kumutora amubure
ivyo kandi biridogegwa n'umugwi w'igihugu jejwe by'agateka kazi na muntu se NIDH nawo nyene ufatira ku kiziga cy'umwana cabuzwe irengero mu ntango z'iyindwi kandi bene umuhisi bari bamusize mu buruhukiro bw'ibitaro kwa Harede mu gisagara cha Bujumbura urongoye se NIDH Martin Blaise Nyaboho asaba ko hakorwa amatohoza vyihuse kugira bagigwa gukora ivyo bahanwe hisunzwe amategeko Nyaboho avuga ko ivyo vyabaye bitanga ishusho mbi ku gihugu
makuru ntayo turaronka kiretse ibitwa bonye ku marezo sosio ariko usanga ari byo birababaje cyane nagomba mbanze mpoze ababyeyi babuze ikibondo kandi ndabahoze bugira kabiri kuko babuze n'icyo kiziga CNDH yosaba yuko hoba amatohoza yimbitse kugira ngo bimenyekane abari bashinzwe aho babika abantu bakirindiriye gufubanwa iteka bababaze iyo icyo kiziga cyagiye birababaje cyo gituma dusaba leta kuyoshiramo inguvu mu gutohoza kuri ibyo bitaro nyene maze bakoze ibyo bintu bagahanwa CNDH natwe turagiye gutohoza ariko mbaye ndatera kama kugira ngo abarongo ibyo bitaro babaze ningoga muri abo bakozi babo ko byagenze kandi koko kitsega kitabonetse ibihano byawe kwiye gufatwa nuko twotera kama tuvuga yuko kubahiriza gateka ku muntu no guhera kiri munda ya nyina n'igihe amaze kupfuka n'igihe amaze gupfa kuko uvyumva abantu bavuga bati tugiye kumufubana iteka ako gateka arakavukana akagakurana akagahambanwa none rero bagomba gukinisha ubuzima bw'umuntu ngo niyo amaze gupfa bamugira uko bashaka turabihanije nibabireke leta yo fati ngingo zose zikwiye kugira ngo ibyo byaraye bibaye ngaho ntagira handi twosubira kuvyumva muri iki gihugu tubandanya kuvuga twumvise amabi yabaye nkuko tuzobarira ababishinzwe tuti tabaranya mugerageze uko mushoboye kugira ngo ibintu nk'ibyo bibi bitukisha umwuga w'abavura ubitukisha igihugu ntibibandanye kuba ubuzima bw'umuntu n'agateka kiwe beze byubahirizwe
tukivuga ibijanye n'amagara y'abantu abagwaye bikiza cyakorera 21 bari cari mu bitaro bitandukanye mu ntara ya Burunga cane cane mu makomine ya Nyanza na Rumonge mu birori by'umunsi mukuru wahari wigiti muri komine Rumonge intara ya Burunga nyene kuri uyu wa kane Etienne Mbonihanku umuhanuzi wa Buramatari wa Burunga yavuze ariko ko ico kiza kiriko kiragabanuka kubera ubufasha bwo kugituza bwatanzwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu
Sinogeda nashimiye cyane leta y'u Burundi ibicishije kubushikiranganje bw'amagara y'abantu ukuntu yatubaye hafi mu kuturonsa imiti n'ibikoresho muri iyi minsi turiko duhangana n'ikiza cya kolera aho cyahereye muri komine ya Rumonge kigaheza kikarandagata no muri komine ya Nyanza ariko ubu kubera inyigisho zijyanye n'isuku be n'ibikoresho byagiye biratangwa turabona ko umurindi w'abandura icyo kiza uri kuragabanuka cyane Mwumenya ko abagwayi ubu hasigaye hagwaye mu bitaro abagwayi 21 tukabandanya duhimiriza abenegihugu ko boguma bakurikiza amabwirizwa y'isuku
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu arabandanya ku isaha 12 n'iminota 29 mu bijanye n'ubutunzi urugero mfatigro rwa 12 kwijana rw'ibankuru y'igihugu mu byo guhanahana amafaranga hagati y'iyo banki n'ayandi mabanki y'ubudandaji rurashobora gutuma abanyamahanga batazana imitahe yabo mu gihugu n'insiguro zitangwa na Jehovah Ile Mbonitegeka umushakashatsi mu gisata cy'ubutunzi mu banki nkuru y'igihugu BRB ashikiriza kwihangiro giyo banki ari uko rugero rushika kuri 8% kugira bishoboka avuga ko ari uko umwimbo wiyongera mu gihugu hambavu y'ingingo zifatwa na BRB tumukurikire
kino giciro kirashobora kugira ingaruka nkuko gishobora kutayigira kuko byose bivana nuko abo banyamahanga baba bari hanze baraba ibijanye nuko baronka inyungu mu gihugu cy'u Burundi no kuvuga ko hamwe biheje bakabona yuko inyungu baronka bazanye amafaranga yabo mu Burundi kuri ibyo bice 12% canke ayari iruhande hafi yayo biratuma bashobora kuzana imitahe yabo mu gihugu cy'u Burundi birashoboka ariko kandi no gutahura neza yuko atari ibintu bica bibuko nabo babanza kuraba ku ruhande rucanke ruriya inyungu bashobora kuharonka na cane cane nibindi bishobora gushika twofata nk'ivyo bashobora gushima canke gutinya kugijanye no kuzana imitahe yabo mu Burundi icokogwa abajejwe gushira mu ngiro ibijanye na politique y'ubutunzi bw'igihugu bama babivuze harimo ukushobora kuba iruhande y'ibikogwa bya banki nkuru y'igihugu hobaho terera kwa bene igihugu ndetse hakaba no gufatanya ibikogwa mu bisata bigiye bitandukanye harimo ukwigisha muri kaminuza harimo ibisata bitandukanye vya leta kugira ngo ibikogwa byacu byose bimaze kuba bihuriye hamwe bishobore kuba byutuma dushikira iyo ntumbero
Nemu bijanye n'ivyugwaruka ugwaruka go muri Afrika rubona ko akwiye gushingwa ikigega cyo kurushigikira mu migambi yago y'iterambere kugira ngo ivyo guhurumbira kuja mu bindi bihugu bihagarare ivyo byashikirijwe kuri uyu wa kane hatanguzwe ikoraniro ryo kugwego rwa Afrika ryo guhanahana ivyimviro kubijanye n'ugwaruka amahoro n'umutekano umukuru w'igihugu cy'u Burundi abona ko kubura kazi kiri mu bibazo nyamukuru bihanze ugo gwaruka agahamagara indongozi za Afrika gutorera umuti cyo kibazo yo tamira tuzi
kugira rushobore guterera mu mugambi wa Afrika ugwaruka amahoro n'umutekano ugwaruka gwa Burundi mu byo rusaba harimo ishingwa muri Afrika y'ikigega gishigikira ugwaruka mu bijanye n'urudandazwa nkuko byashikirijwe na Thierry Ingabire umukuru w'inama y'igihugiraba iby'ugwaruka mu Burundi kuri uyu wa kane
Kushira ikigega cha Afrika, gishigikira ugwaruka mu migambi yarwo mishasha no mu iterambere
Mamudi Diara mukuru w'ishirahamwe ry'ugwaruka ku rwego rwa Afrika nawe nyene asaba abategetsi b'ibihugu vya Afrika kuronderera akazi ugwaruka kuko nkuko abivuga ukubaho nabi no kubura umwizero wa kazoza bituma ugo gwaruka gwishora mu ntambara no mu ngeso mbi
Ndasaba kandi abarongoye ibihugu vya Afrika kuronderera akazi ugwaruka
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye atanguza iryo huriro nawe nyene aremeza ko naho ugwaruka rufise ubushake n'inyota byo guteza imbere ibihugu vyabo n'umugabane wa Afrika ruhura n'ibibazo vyinshi harimo gikuru muri ivyo co kubura akazi ivyo bituma benshi mu gwaruka bava mu bihugu vyabo bakaja kurondera amahigo y'akazi mu bindi bihugu kandi izo ngendo rimwe na rimwe zikaba zitaborohera kuko bazihuriramo n'ingorane nkuko abivuga
Ugwaruka rumwe rumwe rurabandanya guhura n'intambamizi zitandukanye nyamukuru muri byo akaba ari kubura akazi kubw'ibyo birababaje ariko turiko turabona ugwaruka rwinshi rwa Afrika ruva mu bihugu byabwo rwizeye kuronka ubuzi mu bindi bihugu ariko izo ngendo akenshi usanga zitaborohera byerekana ugushaka kwago kwo kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo yasigaye mu gihugu
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba ari n'umuhizi mu bibazo by'ugwaruka amahoro n'umutekano arahamagarira abakuru b'ibihugu n'abarongoye amareta muri Afrika kugwiza imigambi ishigikira ugwaruka
Afrika itegerezwa gushyira imitahe imigambi y'ugwaruka akagiye ko gushikira indoto zabo nico gituma mpamagarira bagenzi banje barongoye ibihugu n'amareta bya Afrika kushinga imigambi yituma ugwaruka rubona ko rushigikiwe
Ishirahamwe mpuzamakungu ONI rigereranya ko ibice 70% by'abanyafrika ari ugwaruka na imiliyoni amajana ne z'ugwaruka rwa Afrika zikaba ari zifise imyaka iri hagati ya 15 gushika kuri 35
Tukivuga ivyo nyene vy'imigenderanire impunzi zavuye mu gihugu ca Republika ya Intwaro Rusangi ya Kongo zegeranirijwe mu Gatumba komine Ntango intara ya Bujumbura kubera intambara zibera muri ico gihugu kuri uyu wa gatanu zatanguye kujanwa muri komine Ruyigi ni mu buseruko bw'igihugu abarundi nabo bahora baba muri Kongo bashikanwa mu makomine baje bavamwa kugira bashike mu mihana yabo abaganiriye na radio Indundi Kiritire kuri uyu wa gatanu barashima ico gikogwa ariko bagasaba gushigikirwa iyo bagiye umunganizi mu biyobozi bukuru bujejo gutahukana impunze Emmanuel Ntaco Nsanze avuga ko mu byo bafasha hanini ari kubashikana mu mihana yabo urivye kwizera vuye mu Gatumba tugire ku muri Riyoryi
Uyo wari muduga warimo impunzi zavuye mu gihugu cha Kongo ubu zegeranije mu Gatumba hari ikibuga impunzi z'abakongomani ziri ahari brigade y'abapolisi twashise ziriko zinjizwa mu miduga kugera zije mu kibanza zateguriwe nzo twabonye izo mpunzi zinjirana ibikoresho zahunganye cyo kimwe n'impunzi twigiye hije hari abarundi bahora baba muri ico gihugu n'abandi bari bahungiye yo bose begeranije mu kibanza bakiniramo umupira aho mu Gatumba bose bavuye muri Kongo kubera intambara zibera yo hagati ya leta y'ico gihugu n'umugwi M23 bamwe mu bo twayaze barashima ko bakuwe muri ico kibanza kugira bajanwe mu makomine bavamo
muri tebe basubira twahora tu hama tumenyere nyene ubuzima bwa handi nabande barahabaye
abo banyagihugu ariko basaba ko aho bajanywe bokurikirana
biteze mufasha twe ntacyo kwifasha twakwifasha
cyo dusaba mu babanye nuko bo twakira neza ntibace batubona nk'abasi ko twebwe kandi badufashe nk'abantu bafise cyo badufashe badufashe kuko kweri nta muntu umafise ikintu yajazanye
umwunganizi mu yobozi bukuru bujeje gutahukana impunze Emmanuel ntacho saba ari nawe yarika ko ico gikugwa cyo gushikana iyo mugwi yamenyeshije ko ivyo bajeje ari gushikana abatahutse mu mihana yabo
twe gice tubafasha tubafasha kugira bashike mu mihana yabo
igitigire c'impunzi zashikiye aho mu gatumba gushika ubu nikiramenyekana kuko ku munsi harabaje bari yongera kubahari kuri indwa ariko leta y'u Burundi yatangaje ko impunzi zimaze gushika mu Burundi zirenga 30,000
igitabo c'amategeko agenga ingo n'imiryango mu Burundi cerekana ko amasezerano y'ubugeni ashobora guhagarikwa n'ingingo afatigwa mu bucamanza ibishobora gusabwa nabubakanye cyangwa abavyeyi iyo ngingo rero ifatwa hisunzwe imvo zitandukanye ariko zizwi ni nko kububatse badakwije imyaka cyangwa ubatse kandi acubakanye n'undi imbere y'amategeko biri mu ngingo 140 143 z'ico gitabo nyene Tureko tubashikiriza bimwe mu bikigize muri no minsi amashiramwe yishinze kugwanya mabafatiye kugitsina mu Burundi anegura ko inyigisho zihabwa bitegurira kugira ubugeni zigenda zigabanywa ingovu kristalize harimana
Muko itegeko rigenga ingo n'imijyango ribivuga ibituma amasezerano y'ubugeni ahagarikwa n'ingingo ifatigwa mu bucamanza nkuko tubisanga mu ngingo y'139 hari bituma amasezerano ahagarikwa bisanzwe bitegekanijwe n'amategeko umucamanza yubahiriza uko nyene ivyo bituma tubisanga mu ngingo y'143 n'inko mu gihe basanze abubakanye harimwo ubutarakwiza imyaka ubugeni hagati y'abasangiye amaraso canke bafite ni ubucuti bwa hafi ikindi ni mu gihe hari ubatse asandwa cubakanye n'uwundi imbere y'amategeko hakaba iruhande y'ivyo kandi hari zindi mvuzo zituma umucamanza abanza kuraba vy'ukuri ko bifise ishingiro nkuko vyerekanwa n'ingingo y'140 ivyo rero tubisanga mu ngingo y'148 ni nyigihe haba harimwo ikosa ku mwidondoro w'umwe muri bo igihe abavyeyi badashigikiye amasezerano igihe basezeranye mu mpisho n'igihe uraganisha tabifitiye ububasha ingingo y'140 kandi iratomora abashobora gusaba ko ubugeni bushobora gufutwa kwarabubakanye abavyeyi hamwe n'inama y'umuryango naho biruko abubakanye bafitaniye ubucuti nta ushobora gusaba ko ayo masezerano ahagarikwa mu gihe bamaze kubana mu kiringo gishikana amezi 6 ivyo vyerekanwa n'ingingo y'144 na ingingo y'145 yerekana ko mu gihe wagize ubugeni atari bwakwiza imyaka ataho ushobora gusaba ngo buhagarikwe mu gihe amaze kwiza imyaka isabwa yari umukenyezi naho amaze kwibaruka canke yibongenze naho yoba atarakwiza imyaka ubwo bugeni ntibufutwa mu ngingo y'143 basigura ko abavyeyi canke inama y'umuryango badashobora gusaba ko amasezerano y'ubugeni afutwa iyo babwemeye n'impaka canke ataco babuvuze ko igihe bwaba canke aheze ikiringo c'amezi 6 batabisavye kandi baramenye igihe ubugeni bwabaye ibituma abubakanye bashobora guhabwa uburenganzira bwo kwahukana ni mu makuru yacu yo hanyuma
Radio Indundi Culture Inkuru y'imicukama
Mwamaze kuvyumva ubu naho numwanya w'inkuru yihariye by'imicukama tubashikiriza imisi yose ya gatanu umunsi tuvuga ku kibanza c'indamutso mu kubaho kw'abarundi umuhinga yanonose y'indimi n'amayagwa nyafrika Ferdinand Mberamihigo ayifatanya n'imihezagire ituma abantu bumva ko baguwe neza Umwigisha muzakaminuza avuga ariko ko ari byo byahavuye bifatanywa no gushaka kw'Imana mu muzo w'iterambere inkuru yihariye by'imico kama y'umunsi niyo twagarutse ko tuyumva mu ijyano risinduye Imana
Mu kwamabarondera kubaho baguwe neza mu buzima bwo mumwe wese nubwo mu kibano uko imyaka yagiye irahera abarundi bagiye barakomeza ibihezagira kugira ngo barengere ibisema gushikaho babishira mu ndamutso za misi yose biraheza bicika umuco wa bose nkuko bisigurwa na Ferdinand Mberamihigo yanononosoye iby'indimi amayagwa n'imico bya Afrika
indamutso kenshi zonyine n'umuhezagiro kubyo rero biboneka yuko biri mu mice y'abantu bose kuko abantu basezeranya baravuga bati nuko rero ugenda amahoro ikanaho umuntu wa wano uvuze uti mwaramutse burya harimo umuhezagiro umubaje uti mwaramutse ico tavuze ni nkuko uvuze uti nkuko ndavyipfuza kuko yaramutse bwa mbere ho mwaramutse ni wewe nabawe bisi kwa bwinshi bwo mu gifaransa ni kuvuga wewe nabawe ubushatse kuvuga uti nkuko ndavyipfuza no nyina cha kwishura ati bwake yakakwishuza ikibazo bose atumenye yuko mu kirundi kenshi umuntu mubajije ikibazo akakubaza ikibazo ati mbega wafunguye ati wambariziki canke wabimpa haba harimwo imvugo ntego y'agatsinde ariko aho munda muzo nta gatsinde karimo kubera iki abashatse kuvuga ati mbega waramuse nkuko ndavyibaza nawe akavuga ati ahubwo urantanze nange nari kukubaza mbega waramuse
none ndamutse igizwe nibihezagira ihurira he na ya mibano myiza Dr Ferdinand Beramihigo
indamuso ni mihezagira nkuvuga ni mihezagira mu bantu bose kandi ni ryoshye ubuzima kubona abantu bahura kwibarabara mu nzira muri babiri muka Shabu. Muhana iyo bihezagira muri yonsiguro mvuze no kuvuga ko mu bisanzwe kurondera guhezagira ni ibintu biryohera abantu uko bigenda kose biraryosha imibano y'abantu
umuzo w'iterambere rya none abantu bamaze kwigishwa imana mu madini ibihezagira byahavuye bifatanywa no gushaka kwayo kubera dino nsiguro zibandanya zitangwa n'uwo mutohoje
ni kwa guca bugufi bigishijwe kuvuga ati jewe ndi uw'imana ndi kiremwa ati reka ndagushikirire umure iyo mba nashobora kubiguha nabiguha ati reka rero ndagushikirire umuremyi nyene gutanga ndamubwire kuko muzanga avuze tuhezagiwe n'Imana muzanga yavuze ati Imana yanje mumpezagirire
yamara rero ahabaye abantu n'igihushane c'ivyo ntigihara ibyo bamwigisha bakaminuza besiguragira ati
abantu barashobora kuvuma umuntu kubera abagize bati uwo muntu yagize nabi hanyuma rero bakagira bati nimufate yuko akwiye gucimbwa mu bantu tumuvume
utaguye neza ikibano rero mu kubaho kw'abarundi biramukomerana kuko hambavuye ibivuma bambaza n'ibidukikije kugira ngo bifashe mu gukoza icifuzo cyabo kigana kugusubiza abantu ku murongo nk'uko uwo muhinga bandanya bisigura mu gihe ariko kubera umuzo w'iterambere rya none abantu bamwe bizera ko igishobora gukura ibihezagira ku bantu n'ikibana ari Imana gusa
Norisi ndi w'Imana tugukengurukire kuri iyo nkuru yihariye iby'imico kama wari waduteguriye ari nayo turangirije kwa makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba abamfashije kuyatororokanya ndabakengurukire nkengurukire kandi Matiyabo na Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane.